radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuti zacu mwabonye bucya mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 yijwi rya Muhabura. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 na FM 93 n'ibice 3. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abayobozi b'intara za Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zihana imbibi baraye bashoje inama yigaga uburyo bwo gufungura ibiraro byo ku ruzi rwa Rusizi bihuza ibihugu byombi.
Turabura abantu, nta muntu agendayo kubera ahugaye, umuntu yari afise ukuntu yotwara nk'utwashara akagarukana utundi, abakongomani bakazana natwe tukajana hariya, mugabo burumva na kuntu umuntu yojanayo byashara.
Uyu ni Amina Hakizimana atuye muri komine Rugombo yo mu Burundi ihana urubibi na Kongo. Mu Burundi kandi harabera inama mpuzamahanga y'abashoramari. Naho mu Rwanda guverinoma ivuga ko umunyapolitiki Ingabire Victoire utavuga rumwe na leta ategura guhirika ubutegetsi. Muri Afrika y'Epfo abatwara indege za sosiyete South African Airways bari mu myigaragambyo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, muri Afrika y'Epfo abatwara indege za kompanyi ya leta South African Airways bahagaritse akazi kabo ejo, byatumye nayo ihagarika ingendo zimwe na zimwe. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri Afrika y'Epfo ryatangaje ko ryahagaritse ingendo z'indege zija mu gisagara cya Perth muri Australia na Sao Paulo muri Brazil kuri uyu wa kane. Hari nyuma yuko rihawe amakuru n'ishyirahamwe ry'abadereva b'indege baryo yemeza ko bafise imigambi yo kugarariza akazi bivuye mu biganiro byerekeye imishahara yabo byahagaze. Ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri Afrika y'Epfo ryarahagaritse ingendo z'indege zija mu bisagara bya Perth na Sao Paulo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu, inyuma yuko ribwiwe ko abadereva b'indege zayo bari bafise imigambi yo kugarariza akazi kuri uyu wa kane. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, ingendo z'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri Afrika y'Epfo zikorera hagati mu gihugu no ku mugabane wa Afrika zabandanije ingendo zazo nk'uko bisanzwe kubera iryo shyirahamwe ryafashe ingingo zihutigwa. Ishyirahamwe ry'abadereva b'indege zitwara abantu muri Afrika y'Epfo ryari ryasabye mu ntango mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka iyongerezwa ry'imishahara yabo ku rugero rw'ibice 30%, mu nyuma yaho yaragabanije gushika ku rugero rwa 15.7%. Yamara ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri Afrika y'Epfo ryagiyemeye kongereza imishahara y'abadereva b'indege zayo ku rugero rwa 8.46%.
Muri Namibia, perezida watowe umutegarugori Netumbo Nandi Ndaitwa yaraye agiranye n'abanyamakuru ikiganiro cya mbere nyuma yo gutsinda amatora. Avuga ko azafata ibyemezo bikaze byo kurwanya ubukene n'ubushomeri. Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro cya mbere yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane, inyuma y'uko atsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi irangiye, Nandi Ndaitwa yavuze ko azohindura bikomeye uburyo leta yiwe izokora mu ntumbero yo gutorera inyishu urugero ruri hejuru cyane rw'ubukene n'ubushomeri mu gihugu. Nandi Ndaitwa afise imyaka 72 azotangura icese amabanga yiwe yo kuyobora Namibia mu kwezi kwa gatatu k'umwaka buca utangura w'2025. Yavuze ko ashobora kuzokwitandukanya n'abategetsi b'umugwi SWAPO baje imbere yiwe ku bibazo bijanye n'ubutunzi n'imibano. Yatangaje ko ibintu bitazobandanya kuba nk'uko vyahora. Yavuze ko we na leta yiwe azotegerezwa guhindura bikomeye ibintu ku bijanye no gutorera inyishu ibibazo bihanze abanyagihugu. Ntiyavuze mu buryo butomoye imigambi ategekanya gushira mu ngiro. Yamara yavuze ko ikibazo c'amatongo gikwiye gutunganywa gushasha. Yavuze kandi ko ikibazo cyo kugabanganya ubutunzi bw'igihugu ku buryo bungana mu banyagihugu gikwiye kwicarigwa. Nandi Ndaitwa yatsinze amatora yabaye ku itariki 27 y'ukwezi kw'11 n'amajwi ibice 57% nk'uko ibiharuro byashikijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora rwabitangaje. Imigambwe itavuga rumwe na leta yatangaje ko izoshingisha urubanza muri sentare kubera ivuga ko amatora yabayemo amahinyu. Yamara Nandi Ndaitwa yavuze ko ivyo birego bitagira ishingiro. Urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora rwavuze ko amatora yabaye mu mwidegemvyo kandi atatunenge twayaranze. rwasavye abanyanamibia bose kwemera ivyayavuyemo.
Aya makuru murayumva kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Republika ya Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda mu rukiko rwa Afrika rw'uburenganzira bwa muntu gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba wa M23. Uru rukiko rufite icyicaro Arusha muri Tanzania. Fidele Niyongabo aratubwira impamvu y'uru rubanza.
Icegera cy'umushikiranganda ajejwe ubutungane n'ibibazo bijanye n'amategeko muri Kongo, Samuel Mbemba, yavuze ko yari ngingo ihambaye cyane inyuma y'ibyo yavuze ko ari ugusahura gufata abana n'abakenyezi ku nguvu no kugandagura abantu mu gihugu ciwe. Iyo ngingo ifashwa amezi ane inyuma yuko Republika ya Demokarasi ya Kongo yagirije u Rwanda ko rwarenze ku bwigenge n'imbibe zayo, rwakoze ubwicanyi bukabije ku basivile kandi rwarenze ku mategeko mpuzamakungu mu buseruko bw'igihugu. Republika ya Demokarasi ya Kongo yagirije u Rwanda ko rushigikiye umugwi M23, ivuga ko wakoze ubwicanyi bukabije ku basivile mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Muri ico gihe ibiro vya Perezida wa Angola vyatangaje ko bitegekanijwe ko abakuru b'ibihugu vya Kongo n'u Rwanda bahura ku itariki 15 y'uku kwezi mu nama izobera ku mugwa mukuru wa Angola, Rwanda.
Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu, Amnesty International, urarega Israeli gukora genocide mu ntara ya Gaza muri Palestina. Israeli isubiza ko raporo ya Amnesty International yuzuyemo ibinyoma gusa bidafite ishingiro. Fidele Niyongabo.
Ishirahamwe Amnesty International ryasohoye icyegeranyo kuri uyu wa kane aho ryatangaje ko Israel n'igisirikare cyayo byarenze ku masezerano ashikikiwe n'ishirahamwe ONU yo mu mwaka w'1948 yerekeye ibyaha by'ihonyabwoko. Icyo cyegeranyo c'impapuro zigera ku 300 cyavuye mu matohoza yakozwe mu kiringo cy'amezi 9 kuva inyuma y'ibitero umugwi Hamas wakoze kuri Israel ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2023. Ishyirahamwe Amnesty International ryavuze ko ryasanze Israel yararenze ku masezerano yo mu mwaka w'1948. Icyo cyegeranyo cyafatiye ku majambo y'ihonyabwoko atari make hamwe n'ityozwa ry'agateka kazi na muntu yatangajwe n'abategetsi ba Israel. Icyo cyegeranyo cyafatiye kandi ku makuru Amnesty International ryegeranije aturutse mu ntara ya Gaza. Icegeranyo c'ishirahamwe Amnesty International cerekana ko ibitero vy'indege z'ingwano za Israel vyabaye incuro 15 hagati y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2023 gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'2024 vyahitanye abasivile 334 harimwo abana 141. Amnesty International ivuga ko atavyemezo bihari ko ivyo bitero vyari bigenewe ibibanza vya gisirikare.
Ijwi rya Amerika tujye muri Siriya. Nyuma yo gufata Aleppo, umujyi wa kabiri mu bunini, inyeshyamba zigaruriye undi mujyi nawo ukomeye witwa Hama uri hagati no hagati mu gihugu. Fidele Niyongabo aratubwira ibyo aribyo.
Igisirikare cya Siriya cyatangaje ko cakuye inteko zacu mu gisagara cya Hama kiri hagati mu gihugu. Hari inyuma ingwano ikomeye hagati yazo n'abagwanyi ubutegetsi. Icyo gisirikare cyasohoye itangazo kuri uyu wa kane rivuga ko cakuye inteko zacu mu gisagara cya Hama kugira gikingira abanyagihugu bakibamwo. Abagwanyi ubutegetsi muri Siriya mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bavuze ko binjiye mu gisagara cya Hama barigarurira ibohero ryaho bongera bararekura abari bahapfungiwe. Ifatwa ry'igisagara cya Hama ribaye iminsi mike nyuma y'uko abagwanyi ubutegetsi bigaruriye igisagara gikomeye cyane cya Aleppo kiri mu buraruko bwa Siriya. Nico gitero gikomeye cyane bari bakoze muri ico gisagara kuva mu mwaka w'2016 igihe inteko za leta zishigikiwe n'abagwanyi bashigikiwe na Iran n'igisirikare kigwanira mu kirere cy'Uburusiya zaturije abagwanyi ubutegetsi mu bice birimo ubuseruko bw'ico gisagara. Hari igihe ingwano yari ikomeye cyane muri Siriya. Igisagara cya Hama kiri hafi y'ibirometero 200 mu buraruko bw'umugwa mukuru wa Siriya, Damas. Kiri hagati y'igisagara cya Aleppo n'umugwa mukuru Damas. Ni muri icyo gisagara mu mwaka w'1982 umugwa mukuru wa Islam barondera gutembagaza perezida w'icyo gihe Hafez al-Assad wabereye. Uwo yari se wa perezida ariho muri iki gihe Bashar al-Assad.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet wa3@, radio yacu voa@.com, YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi irahamagarira umunyemari uwari we wese ubyifuza kujya gushorayo amafaranga ye. Ivuga ko Burundi ari igihugu cy'ihuriro ry'imiryango migari. yabitangaje ejo mu nama mpuzamahanga y'abashoramari na bamwe mu bafasha Burundi mu iterambere inama iteraniye I Bujumbura. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Murayegezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera I Kigali mu Rwanda.
Iyo nama yatanguye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane igihe cy'isaha zine yitabwe n'abanyamitahe n'abagwiza tunga bigenga abaserukiye ibihugu bitandukanye hamwe n'imiryango nk'iya ONU iya Buraya iya Barabu Amerika n'ahandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu butumwa bwiwe kubitabye inama yavuze ko Burundi bufise byinshi byo kwirukira kandi byofasha mu kugwiza ubutunzi
na population abarundi barijijukiye ibikorwa urwaruka rw'u Burundi rugize umurwi urenga ibice Umutadatu n'abanyagihugu ntimukwiye kuraba Burundi nk'agahugu gato mwiweje uko ungana kuko Burundi buri mu masanganzira y'ibihugu byo mu karere ibyo navyo bigatuma Burundi ari ihuriro mu bijanye no guhanahana ubutunzi n'ibidandazwa hatibagiwe akamaro kabwo mu bijanye no gushora ibidandazwa mu hanze
ibishigikirwa n'umushinga mateka Olivier Sunguru arongoye ihuriro ry'abadandaza n'abagwiza tunga mu Burundi nkuko yabishikirije abagwiza tunga n'abanyamitahe muri iyo nama avuga ko igisata cy'abigenga mu Burundi gifite amahigwe kandi hari n'abakozi bazimbutse hakiyongera ko ku Burundi bufite amasoko bushoreramwo ibidandazwa harimo abantu barenga muri ya ridimi nusu w'abasumyi mu burimye kushobora kurima amezi 9-12 icafata nk'amahigwe kubifuza kugwiza umwembu aca batera kamo agira ati
Burundi ni igihugu ahicari cyo cyose gishobora gukogwa mu bijanye n'ubutunzi ni igihugu gisa n'ikigaragara mu bijanye n'imitahe hamwe n'abanyamitahe ndahamagarira abantu bose bari mu gisata cyo kugwiza ubutunzi baje bavuye mu bice bine vyisi kuza kwifatanya natwe mu kurondera gushika kuri iyo mbona kazoza Burundi bwarahuye n'amakuba atandukanye kandi yagiye yisubiriza ariko ndabibabwiye ntabahenda Burundi bwarageze kure mugabo dutegerezwa kwivyukiranya rero nimba wifuza kwivyukiranya uwo kwivyukiranya hamwe n'u Burundi
Mohamed Metkar ambasaderi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cha Maroke kijeje byo gufashanya n'amakungu numwe mubashikirije amajambo yaserukiye abafatanya bikogwa ku izina ry'abaje mu iyo nama hari uko abona ibyifuzo n'imbona kazoza by'u Burundi
Imbona kazoza y'umwaka w'2040 n'umwaka w'2060 ni icyifuzo cy'ukuri kandi gishoboka igihugu cya Maroc ciyemeza kubandanya gushigikira Abarundi abanyeshuri b'Abarundi bahabwa bourse zo kwiga mu makaminuza uyu munsi bangana n'342 kimenyetso gikomeye kugufashanya hagati y'ibihugu bibiri Burundi na Maroc abanyeshuri 199 bari kwiga mu bisata mfatiro bitandukanye bizofasha kandi byingira kamaro mu ishyirwa mu ngiro y'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 uteye imbere mu mwaka w'2060
Olusegun Obasanjo yigeze kuba arongoye igihugu cya Nigeria yitabye iyo nama avuga ko guteza imbere ubutunzi ari byiza ariko ko muri ico gikorwa igihambaye muri byose ari amahoro umutekano no kwishira ukizana ibyifuzwa n'u Burundi kubishika ko nuko hashigwa imbere gukuraho inzitizi ku banyamitahe n'abagwiza tunga uko abantu bakigwa mu gihugu abazana imitahe yabo uko bafatwa n'ibindi akabona ko ibyo bifatiweho bigatora inyishu bizongera ingaruka nziza kumbo na kazoza Burundi bwihaye imigambi iri imbere mu by'umushikiranganje ukigega n'ubutunzi w'Odase niyo nzima yabwiye abari mu nama no kubaka amabarabara y'indarayi bihuza Burundi Tanzania na Congo ay'igihugu inyubakwa zigezweho n'ibindi
Cherive ndayishimiye urakoze tukiri kuri iyi nama mpuzamahanga y'abashoramari mu Burundi iteraniye I Bujumbura mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Gabriel Rufyiri umukuru wa Olucom ishyirahamwe rirwanya ruswa ikimenyane n'icyende wabo no gusesagura umutungo wa leta icyo iyi nama imariye u Burundi
ibyo bifite siguro yuko bwa mbere cyo kuba bacizigiye niyo siguro biba bifite kandi byerekana hanyuma mugabo igihugu nacyo gifise icyo nokwita itegeko ry'uku kumuriza no kwereka abanyamitahe nabo bafashanya n'u Burundi ko mu byukuri nibaza n'imitahe yabo izo bishingiwe hanyuma gusa ntibivugwe mu majambo gusa mugabo bigashikwa no mu bikorwa ivyo rero nivyo nibaza igihugu cy'ubundi kiro kirakora kira noneho nta muntu yovuga icyo n'igihushane cyacu nibaza ko ikintu kiba gikene uya nuko leta yerekana inzira ariko barafata kugira ngo mu byukuri iyo mitahe igomba kuza mu gihe n'abagomba gufasha iyo mwe migambi ibyo bintu byukuri bizogirira akamaro abanyagihugu niyo nibaza gihambaho
mwihweje ukuntu ibintu byifashe mu Burundi Burundi buzoshora muri iyo minsi ibiri kujijura abanyamitahe kugira ngo bayikoreshe mu Burundi hari intamba myiza itari nke muri iki gihe hariho ibibazo by'umuyaga nkuba n'ibindi mwibaza ko Burundi buzoshora kubajijura
erega subwa mbere nagira ndabibutse ko atari ubwa mbere Burundi butunganije inama nk'izi hanyuma kandi no mu bindi bihe barabikoze kandi amafaranga barayatanze ikiba gikomeye kandi nibyo najewe nanashimye cyane ndabye ukungene mu biro by'umukuru w'igihugu cyane cyane bijya biro bita best biteje gutunganya imigambi bavuze bati iriya DDC hari inzitizi n'izi nzitizi rero tugomba gukura aho zizanye n'iby'intwari bereye inzitizi zijanye n'ibyo biturire ati mu nkingi ya mbere bisangajuma doleta n'ibyo tugomba gukuraho burya nicyo banyamitahe n'abafashanya n'urundi bakeneye iyo ariko yo muri leta ariko bavuze bati ntabihari aho niba cyaba ingorane kuko kubera babyemera kandi bakavuga ko bagomba kubikuraho kiwe nibaza neza yuko hose hari amadefi harabivyo izo ntambamye ikiba gihambaye nuko gusa leta icayerekana ingene izo ntambamye zigomba kuvaho nibyo ariko barasigura rero kiwe numva ari bintu byumvikana
mu kanya gatuye cyane rwose mwihweje imigambi ya leta ikanaba bitavye iyo nama yerekeye ubutunzi murabona ko ya migambi ya leta mu 2040 kugira ngo Burundi buzaba bwifashe n'ibihumbi 2060 kugira ngo Burundi buzaba buteye imbere iyo migambi ni ndoto ni cyane imigambi ishobora gushyirwa mu ngiro
ndagira mere ku kintu gikomeye umuhinga yitwa Seneke w'umurumani w'umufilozofi yavuze ngo iyo umuntu cyangwa igihugu atazi yaje adafisi yaje ntazimira urumva rero kubona igihugu cyarihaye intumbero kikihe imigambi cyumva ko ari intango ubigisigaye rero mwiyi nama turimo nuko leta ivyo ariko baravuga biba ibintu cyukuri biba reyere kandi bizoshikwa mu ngiro
Gabriel Rufyiri umukuru w'ishyirahamwe Olukome murakoze cyane ngo si ku kanya mwa radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe kubona mwadutumiye Imana ibahezagire
iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Radio Ijwi rya Amerika tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Ubushinjacyaha buremeza ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Ingabire Victoire ari inyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi. Bwabivuze ejo mu rubanza rw'abayoboke b'ishyaka rye d'Alpha Umurinzi ritaremerwa mu mategeko. Eric Bagirubusa yakurikiranye uru rubanza mu rukiko rukuru i Kigali.
Yicaye mu cyumba cy'urukiko akurikirana iburanisha nk'abandi nta marangamutima adasanzwe umunyapolitiki Madamu Victoire Ingabire Umuhoza yagaragaje nyuma yo kwikomwa n'ubushinjacyaha kuba nyirabayazana mu bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni mu rubanza rwiswe urwa Sylvain Sibomana na bagenzi be. Ubushinjacyaha bufite ijambo bwatinze kuri Sibomana na Ingabire busobanura ibyabaranze mu buzima bwabo bubihuza n'ibyaha burega Sibomana n'itsinda ryose. Bwibutsa ko kore wari isubira cyaha kuri ibi byaha umurega kuko yigeze gufunga imyaka itandatu kubyaha bisa n'ibyo ari kuburana. Bwasobanuriye urukiko rukuru ko abo bukurikiranye bose bari mu cyitwa ishyaka d'Alpha Umurinzi bwo mu magambo yabwo bwita gatiko k'abagizi bana bikuko ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwavuze ko abayoboke ba d'Alpha Umurinzi bifashishije umunyamakuru Theoneste Nsengimana kugira ngo bamamaze uko bishoboka kose imigambi mibisha yo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda batagombye kwitabaza imbaraga z'imbunda kuko ubwo buryo butakigezweho. Bwasobanuye ko mu kwezi kwa 9/2021 abaregwa barangajwe imbere na Sibomana bateguye amahugurwa mu rurimi rw'Icyongereza busobanura ko Sibomana ari umuhuza w'ikorwa wa d'Alpha Umurinzi ku rwego rw'igihugu. Buvuga ko ibikorwa byose umunyapolitiki Ingabire Victoire ari we wari ubiri inyuma. bwabwiye urukiko ko uyu yahuje abayobokewe n'abanyamahanga bagombaga kubahugura ku buryo bahiri ku butegetsi bitanyuze mu ntambara. Ubushinjacyaha bukavuga ko bahuguwe ku gitabo cyanditswe n'umunyasiribiya Serdija Popovich yise Blueprint for Revolution ku buryo bwo guhirika ubutegetsi hatifashishijwe imbaraga z'imbunda. Gusa bukemeza ko umunyapolitiki Ngabire atari mu kirego. Ijwi rya Amerika yashatse kumva icyo ushinjwa bivugaho ariko ntibyadukundiye. Mu iburanisha ryo ku itariki ya 21 z'ukwezi gushize ariko Ingabire yari yabwiye ijwi rya Amerika ko ibirego by'ubushinjacyaha bidafite ishingiro yari yabidutangarije muri aya magambo.
Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntekereza ko icya mbere cyo nta mahugurwa gukuraho utegetsi yigeze akorwa. Icya kabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo baba bitekereza gutyo ko baba bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze buhera icyo bimbaza kuri iyo dosiye. Nabiriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye ariko mu by'ukuri nta wigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi.
Mu kwezi gushize ubwo yari mu ihuriro Unity Club, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nta muntu yavuze mu izina, ariko mu magambo ye harabahise bakeka ko avuga kuri Ingabire.
Nabo twavanye twababariye twavanye aho bari bari bafunzwe bafungiwe ibyaha nk'ibyo twababarira wenda henda ureba ko hakongeraga umuntu akabamo muzima cyangwa nabi naba gukorana nabo n'iki yarangiza bagasubira murabazi birwa ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakaba ibitangazo ko barwanira demokarasi barwanira ibyo ntazi barwanira buriya nabo ariko turaza kuzi y'amasaha bamanika ku nkuta iyo yashyizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore turaza kurwongeramo.
Ubushinjacyaha buvuga ko abahuguraga baregwa bari barihimbye amazina nka Sandra na Anna, kandi ko na bamwe mu bahugurwaga bakoreshaga amazina y'amahimbano. Buvuga ko ababahuguraga bavugaga ko kubera ko abaturage bababaye bazabashishikariza kwigaragambya babanje kubumvisha ibyiza by'ejo hazaza habo. Bushinjacyaha ko yabwiraga bagenzi be ko muba bagombaga guheraho babasaba kwigaragambya harimo abazunguzayi bo mu mujyi wa Kigali, ubutegetsi bufata nk'umwanda, abahinzi, abo leta yita abajenosideri, abarimu n'abanyarwanda ishuri babayeho nabi n'abandi. Muri iyo myigaragambyo ubushinjacyaha busobanura ko bagirwaga inama zo kwirinda cyane abarokotse jenoside, abasirikare, abaturutse mu bihugu bya Uganda, Burundi, Tanzania na Congo kuko bari mu ruhande rwa leta. Bukavuga ko bari kubakangurira kwanga gahunda za leta nko kutishyura imisoro. Gusa mu barokotse jenoside bugasobanura ko bose batumva ibintu kimwe, ko ahubwo harebwa bari guhita babumva barimo Aimable Karasina na Yvonne Damangiryamugwiza bafungiwe ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yabakorewe. Buvuga ko hari itsinda ryiswe Operation Serwakira aho bagombaga gukwirakwiza inyandiko zanditseho amagambo agira ati turambiwe imisoro, turambiwe gukubitwa, turambiwe gushimutwa n'ayandi. Ubushinjacyaha buvuga ko mu bagombaga kwifashishwa gukwirakwiza izo nyandiko harimo abamotari. Buvuga ko Sibomana yafashwe amajwi avuga ko abantu bose bamaze kwanga leta kandi ifite ubwoba ku buryo haramutse habaye akantu gato ibintu byose byashwanyuka. Buvuga ko hari hagenderewe ko byose byazakwirakwizwa ku munsi ngaruka mwaka witiriwe umunyapolitiki Madamu Victoire Muhoza uzi nka Ingabire Day. Ubushinjacyaha busobanura ko abahuguraga abayoboke ba Darufa mu Murinzi babumvishaga ko guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bitubwe igitugu byagombaga gukorwa nk'iby'inkubiri yahiritse ubutegetsi mu bihugu by'Abarabu birimo na Tunisia. Buvuga ko ibi bikorwa byaburijwemo bidaturutse ku bushake bw'abaregwa. Ubushinjacyaha bwavuze kuri Sibomana gusa mu iburanisha rizakurikira hazaba hatahiwe umunyamakuru Theoneste Nsengimana. Niburangiza kubahatura bose uko ari 10 buri umwe akazabona umwanya wo kwiregura. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Abayobozi b'intara za Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zihana imbibi ejo bashoje mu mujyi wa Uvira inama yigaga uburyo bwo gufungura ibiraro byo ku ruzi rwa Rusizi bihuza ibihugu byombi bimaze imyaka 5 bifunze. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo uri Uvira.
Iyi nama yabere mu mujyi wa Uvira urumirometero bigera kuri 27 uvuye mu rwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi Bujumbura. Abayobozi bayitabiriye barimo b'intara za Kivu y'Epfo ku ruhande rwa Congo n'abayobozi b'intara za Cibitoke, Bujumbura, Rirare na Rumonge ku ruhande rw'u Burundi. Mbere y'iyi nama babanje gusura ahari kubakwa ibiraro biri kuri Kiliba, Luvungi, Sange biri muri teritwari ya Uvira ndetse na Rugombo ku ruhande rw'intara ya Cibitoke. Guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo Professeur Jean-Jacques Purusi Sadik yavuze yuko baje bahuye mu rwego rwo kureba uko hafungurwa imipaka iri ku byambu by'umugezi wa Rusizi bihuza ibihugu byombi imaze imyaka igera kuri 5 ifunzwe kubera icyorezo cya COVID-19. uyu muyobozi avuga yuko bigiye hamwe uburyo hakwihutirwa gufungura ku ikubitiro ibiraro biri ku mugezi wa Rusizi ku byambu bya Rubenga muri Ruvungi na Nyamwoma muri Sange.
Tulikuya hapa na ba autorite bakubwa stadi les autorite burundaise
kwa jangaha n'abayobozi bakuru b'u Burundi natwe abayobozi b'intara kivuyepfo huko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yadutegetse gufungura ibiraro kugira ngo baturage bacu bo muri teritwari ya Uvira bakiliba Sange Luvunge n'abandi ndetse n'abo Burundi boroherezwe kwambuka mu Burundi n'abarundi nabo baze muri Congo mu bucuruzi kugira ngo ibyo bigegwe. Ni ngombwa ko ibiraro biri hejuru ya Rusizi byuzura vuba. Guverineri Jean-Jacques Purusi avuga ko mbere yuko bimwe muri ibyo biraro byuzura mu kwezi kwa gatanu k'umwaka 2025 basabye inzobere z'ibihugu byombi kureba uburyo abaturage n'imodokari zidafite uburemere bwinshi zanyura ku biraro byari bisanzwe ndetse hatari ibiraro hagashyirwa amato yafasha abaturage kwambuka. Mu mujyi wa Uvira abitabiriye inama bavuga yuko batazi umunsi nyirizina wemejwe wo gufungura ibyo byambu ndetse n'ibiraro ku mugaragaro. Nyokindi Gerard umuyobozi wungirije muri Minisiteri y'Ubucuruzi wari uyoboye intumwa z'u Burundi yagaragaje ko bishimiye ko mu gihe cya vuba abaturage bo ku mpande zombi bazaba basurana bakanacuruzanya. Twishimye vuba abaturage b'Abarundi n'abo bakongomani bazagenderanirana ndetse bakorane n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ibikorwa byari byarafunzwe kubera COVID-19. Bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya Rusizi no mu ntara ya Cibitoki bari basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi banyuze ku ruzi rwa Rusizi bavuga ko ifungwa ry'ibyambu kuva mu mwaka w'2019 byabateje igihombo.
Nko kuva ngaha mu Rwombo ujya busuruzi Rusizi ukaja mu Ruvunge twari amahera make cyane, twari amahera atarenga 1,500. Tugiye kubyegera ntibyashika n'2,200 ariko kugira dushike mu Ruvunge uciye ku mpaka wa Gatumba ugenda ufise nk'150,000 by'amarundi kugenda no kugaruka ariko uciye ngaho ugiye mu Ruvunge ntibirenga 1,200.
Amina Kizimana atuye muri komine Rugombo ihano Rubibi na centre ya Ruvunge ku ruhande rwa Congo akora ubucuruzi ndetse afite umuryango muri teritwari ya Uvira.
Turabura abantu nta muntu agendayo kubera ahugaye umuntu yari afise ukuntu yotwara nk'utwashara akagarukana utundi abakongomani bakazana natwe tukajana hariya mugabo burumva na kuntu umuntu yojanayo ibyashara.
Kuva ibyo byambu n'ibiraro byafungwa mu mwaka 2019 abaturage bo mu kibaya cya Rusizi bifuza kujya mu Burundi bavuye Kamanyula banyuze ku mpaka wa Kavimvira bakora urugendo rw'ibirometero birenga 74 mu gihe bari basanzwe bagenda urugendo rw'ibirometero bigera kuri 7 banyuze mu ntara ya Cibitoki. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Shuti muduteza matwi aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Maze rero mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama. Silver screen.